Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze nshuti bakunzi mwahisemo kuyumviriza hano muri studio ya 18 muri komela Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro z'uno mwanya.
Icyo twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizizohave zifatwa n'izo ngwara.
Uyu ni umwe mu banyagihugu borozi bo muri komune Bukinanyana turi mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi asaba ko ikibazo cy'indwara itaramenyekana yafashe ibitungwa zitari bike mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gihagurukirwa. Iyo nkuru co kimeni yerekeye utwana tutarakwiza imyaka 18 mu ntara ya Rumonge turacari mu Burundi dukoreshwa mu bikorwa bibarengeye turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire yuko kugeza n'ubu ibikorwa vya leta aha muri Amerika bigihagaze kiretse bisata nkora mutima bimwe bimwe nk'ibijanye n'umutekano w'igihugu n'ibindi vyemerewe kubandanya abakenguza amateka ntibarumvikana kuvyo badahuriza ko kugira ngo leta yongere gutora amafaranga izokoresha vyitezwe ko igihe c'isaha zitandatu ku masaha yaha Washington DC no kuvuga nka saa moya amasaha yo mu Burundi no mu Rwanda ari abakenguza amateka bashobora gutora kugira ngo bongere bugurure ibikorwa bitandukanye vya leta. Leta rero ishobora kuba irahabwa amafaranga yo gukora mu ndwi zitatu kugira ngo babandanye guca ijya nino kuvyo batumvikanye ko iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikirana uko ibintu biza biratera imbere muraza kuvyumva mu makuru yacu n'ibiganiro byacu bitandukanye. Abantu bashika batanu barapfuye abandi barenga 33 barakomerekera mu myiyerekano yatunganijwe n'abatabwa rumwe na leta muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no wa mungu ishamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko igipolisi cakoresheje ivyuka bikoroza amosozi hamwe n'amasasu mu gushwiragiza abantu baharurwa mu bihumbi amajana bari muri iyo myiyerekano yatunganijwe mu gihugu cose. Ekleziya Katolika hamwe n'abaharanira gateka kazi na muntu bari bahamagaje imyiyerekano yo mu mahoro ku murwa mukuru Kinshasa Goma, Lubumbashi no mu bindi bisagara bikomakomeye muri Kongo. Iyo myiyerekano yahindutsemo ubwicanyi mu gihe igipolisi cyaciye gikoresha ingufu mu gushwiragiza abari bayirimo. Umuvugizi wa ONU muri Kongo Florence Marshall avuga ko igipolisi cyahagaritse abantu 69 mu gihugu cyose abandi batanu bapfiriye Kinshasa ONU irabemeza ariko ntibaramenyekana ko mu bapfuye hoba harimo abapolisi canke ari abariko barakora imyiyerekano bisanzwe. Abasirikare ba leta Afghanistan kuri no wa mungu barabohoje hoteli mpuzamakungu ku murwa mukuru Kabul yari yafashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Igitero catumye hasiga ubuzima abantu 14 b'abanyamahanga. Ico gitero catangiye ku munsi wa gatandatu ku murwa mukuru wa Afghanistan. Umenyesha makuru muri Afghanistan yashitse yahabereye ico gitero mu bambere yatangaje ko yabonye ibiziga bitari bike muri iyo hoteli. Television Toro News yo muri ico gihugu nayo yemeza ko abantu bashika kuri 43 fuye. Ikompanyi y'indege Kama yo muri Afghanistan ku ruhande rwayo ivuga ko 10 mu bakozi bayo bapfiriye muri ico gitero harimo abadereva 5. Abanya Venezuela 2 hamwe n'abanya Ukraine 6 nabo nyene baharugwa mu bapfitanywe n'ico gitero. Iyo mirwano yamaze amasaha 18 yasizemo ubuzima abarwanyi 6 bivugwa ko boba bariturikije ko ibisasu canke boba barashwe n'abasirikare ba leta. Radijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu mutwumva muri ku gataka ku Rwanda ikaze kuri mwese mutwumvira kuri FM 104.3 ahandi mushobora kumva iganiro byacu muca kurubuga rwa internet ariyo @ radio yacu vewa@com na kurubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongiri ndabahikazi haborozi bibitunga muri komune Bukinanyana ari mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba bashimitse kwegerezwa abaganga bibitungwa ugushikira abaganga bibasaba urugendo rw'amasaha abiri naho nyene bagashobora kutabaronka ni mu gihe rero havugwa indwara itaramenyekana ikomeye yafashe bitungwa biguriyemo impene mu ntara zitandukanye abavuganye n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonsa yabasanze mu isoko ry'u Bukinanyana bamubwiye ko bizobagora mu gihe ibyo bitungwa byo fatwa niyo ndwara ata muganga begereye reka abanze atwumvishe aho mu isoko ingene byari byifashe
Ani ku isoko y'indora imwe mu masoko y'ibitungwa yo mu gihugu iri muri komine Bukinanyana intara ya Cibitoke iyi ntara isanzwe hano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Indongozi zo muri zone ndora zivuga ko ibyo bituma ibitungwa byo kuri ino soko birangurwa ahanini n'abadandaza bava muri ibyo bihugu aborozi b'ibitungwa bo muri no komine ya Bukinanyana bavuga ko urudandazwa rwabyo ngo bateje imbere ariko bagahura n'inzitizi zo kubura abaganga hagufi yabo bitwararika amagara y'ibitungwa
ngo tugureza abantu bapfura impene ku buryo bwa kijembere bunyarutse dufise abantu bazivura bari hafi banyerusa bica bifasha zikaronka mitende n'ingofe
muhamagara umuntu azivura
muhamagara umuveterineri mwa yatabonetse hafi naye ntungura ashobora gusinzikana
bigenda gute
sinzi bakwiye kumukerera bari twamwe dushikiriza yamari hafi
ubu ngiye kugeza
araza ariko ushobora kumurandira nk'umutwari mu mwanya
aha kandi ababorozi b'ibitungwa bavuga ko bishobora kugwara no gupfa bigapfa ntibamenye icyabyishe ibyo biruko mugiye muri kino gihe intara zimwe zimwe zivugwamo ikiza c'ingwara yateye impene hamwe n'intama
gusa mu tronde limiti tuke turazivuza je mu kupfisha intoko zitanu none mugabo
kuva rya
aheze nk'amezi abiri hari nko mu kucenda iva ku cyo kumira hamwe kandi kandi tanyagiwe
hari cyo bibaza ko zabifana ni kiza kivugwa mu ntara zimwe zimwe
icyo no uvuga cy'isano bitungwa byama biguma bigwara mugabo bikakenewa kupugwa mugabo cyiza cyiriho gifashiza ngwara za ruguru gishobora gutandukira n'izintara bo dufasha bakatwondera imiti yo gukingira ibyo bitungwa
abajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri komine Bukinanyana bavuga ko ico gikogwa bakirangura ari abantu babiri gusa komine Bukinanyana nayo ikaba igizwe n'imitumba igera kuri 30 abajejwe intwaro bavuga ko ari nayo izo bwa mbere mu makomine afise imitumba myinshi mu ntara yose akaba ari nayo mvo yo kudashikira umuganga w'ibitungwa kuborozi umuganga w'ibitungwa muri no komine Manirakiza Bonifasi asaba ubushikiranganje bwo burimwe n'ubworozi ari nabwo akukira kubarosa uburyo bwo kwiyunguruza kugira bame batabaye amagara y'ibitungwa ibintu bitarayangara
usanzwe uburyo kwiyunguruza naho buhari ntabwo bunameze neza ama mutu baduhaye uyu mwanya ntabwo akora twari twipakiza cyo dusaba nuko cyangwa dutwara ngo dufasha bukaturonsa cyane cyane uburyo kwiyunguruza kunyaruka hakiri kare kandi bukadufasha no kuduha icyo dukoresha mu bwo byo kwiyunguruza nk'igerekeye igitoro n'ibindi
nayo kubijyanye n'ikiza cy'ingwara kimaze iminsi cibonekeza mu ntara zimwe zimwe urongoye zone ndora Manirakiza Pascaline asaba bamukurira mu ntwaro gushira uburyo mu bijyanye n'ipimwa ry'ibitungwa aho kitaribonekeza
ico twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima neza nk'abaveterineri bajejwe ivyo ubworozi bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizizohave zifatwa n'izo ngwara
twibutse ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje muri uku kwezi ku imene zigera ku 344 arizo zamenyekanye ko zapfuye zitanywe n'ingwara y'ikiza mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze mu ntara ya Gitega Kirundo hamwe na Mwaro mu ntumbero yo gukingira ibindi bitungwa byo mu zindi ntara hamwe n'amagara y'abantu ubushikiranganji bwarashinze ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'izo ntungwa muri izo ntara hamwe n'ubw'inyama zazo Muntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse yarakenuye cyane mu ntara ya Rumonge naho havugwa ikibazo cy'abana batarakwiza imyaka 18 baheba amashuri bagajanwa mu bikorwa byo kuroba kubera ubukene buvugwa mu miryango yabo. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rumonge Alain Yvirankunda yagize amahigwe yemera ko abo bana n'abarovyi bose abaherekeza aho bari mu bwato gukora ivyo bikorwa, aratubwira uko yabisanze.
Ndi muri bumwe mu mato ariko arazunguruka mu mazi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'ikivuko cha komine Rumonge. Hejuru y'ayo mato hari abana bafise imyaka iri hagati ya 10 na 16. Bamwe bariko baterura isenga, abandi baziterera mu mazi mu kiyaga. Abenshi muri abo bana bambaye utubutura twonyene, biboneka ko bariko barajugumira kubw'imbeho ibacako. Uyu mwana aratwiganira imvo zituma aza muri ivyo bikogwa.
Mama hera,
warahagaritse ishure? Ko iki waje ngahabo?
Aje gusa kurondera amahera ku ishure. Nzamu unziye narondera amahera nk'uko ndoze imboga. Adandaza
mu uraruha?
Ndakweza ikamba nkabutuza. Nchamvayo ngacha sengwa nchano bani mboga zibaza kurosh mukundo na mnyamhorandu kens
boramba kuto mugongo
nani dawa kwe mukundo na nchimbawa chan
baba zeyi na mayra wafite kukurihira ishure
ya na mayra wafite kuko na nakazi bakora.
Ico kibazo cyatanguye kwibonekeza mu iki cy'umwaka uheze nk'uko twabitohoje, usanga abavyeyi bagifitsemo uruhara kuko ari nabo barungika abo bana. Ico bikoze bamwe muri abo bavyeyi bisigura ko babitegwa ari ubukere bubahanze mu kurungika abana babo muri izo bikogwa.
Nk'aje ntaka bifise ubuzi bwo gukora akazi bya umwana aronke ntabwo kugira rero nkere urongere kwifasha umwana ubwo yagize ku ishuri bikakugora. Nk'uko ubukene bw'urumwe mu bya ta tabu tukise kukumisha mwishuri nise tono vitu sabiku wana akazana wikume haru mwana aronga maira kukuya mbika haru mwana aronga mwuzi kukuya mbika haru mwana aronga
abana babikoramwo bahembwa hanini ifungurwa hamwe n'imboga baheza bagatahana mu mihana iwabo. Ariko rimwe na rimwe abarovyi nk'uko bavyemeza baracishamwo bakabaha uburyo bw'amafaranga. Atanazi Zizigiro:
nk'imboga tuvuge twe tukava kuri amana yanyu aba bana bato batabaho si ukuvuga bose ngo bagenda mu mazi kurovyo ya
hari n'abandi batubwiye yuko mubahereza amahera ari hagati amahera 200 canke 2500 ku munsi.
Yego uwo mwana abanagufasha niyo ndo bakabifara akayivana nga mu bwato akayisha harya ukavuga ati mbwa ecu akaboga agenda nawe ukagurishye urompe n'igitumbura asha ugenda akaroba kubereka musanzwe n'aba baroba aso batangurira hanyene bahera ha ku musoza ye nsiriwe yondo ngaha ku musoza n'ashiwe twavuye hanyene.
Iki kibazo cy'abana birigwa muri ivyo bikorwa byo mu kiyaga Tanganyika amwe mu mashira hamwe aharanira agateka k'ibibondo yemanga ko akivyi kandi bagerageza guterera. Aha mbere akaba afise umugambi wo gukorana by'umwihariko n'intwaro kugira ngo umuti wacu uboneke. Yamuremye Marie Claire arongoye OIDB biharanira agateka k'ibibondo mu ntara ya Rumonge.
Abo bana bariho ntawo bideha ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikibanza cy'umwana cyari mu muryango, ikibanza cy'umwana ni mu ishuri. Aha mu ishuri ya OIDB hariho na bamwe batari bake tumaze kujana kwa muganga kubera izo ngorane z'uburemegwe bakaremerwa bakikorera ibibaremera bagaheza bakaca bagwara tugaheza tukabafasha tukabajana no kwa muganga. Mbateye akamo ababijejwe bose kuva hasi kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rwo hejuru bose baje hamwe bashyira ingufu hamwe kugira ngo turwanire by'ukuri koko aho gateka k'ivyo bibongera ngo bave kuri iyo nkengere y'ikiyaga Tanganyika. Hama baheze baje mu ishuri mu buryo buke abo bana bagashobora gusubira mu ishuri.
Uko amashuri hamwe aharanira agateka k'ibibondo abibona nuko muri iyo ntara hoba amatohoza y'abana bahebye amashure bitewe n'ubukene. Ivyo rero vyofasha kugira ngo hategekanywe ubundi buryo bwo kubafasha batarinze kwiroha mu bikorwa bisaba ingufu z'umurengera mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Muri isanga
Muri sangani ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. No musi saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije araza kugaruka ku ntererano isabwa abarundi zo koreshwa mu gutunganya amatora murabahagufi rero y'amaradio yanyu kugira ngo mushobore gukurikirana ico kiganiro ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twandanirize mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi niyo tukiri ko kuva tugitangura mu bise ko ariyo makuru turiko turababwira amakinga n'ubwoba ni byose manyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu Burundi ko umwanya n'umwanya bashobora komogwa n'inzara umenyesha makuru ijo rya Amerika ho mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze aratubwira igituma.
Ahenshi mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bari mu bikorwa byo kwegeranya imyimbo y'igice cya mbere cy'umwaka w'uburimi. Mu mitumba imwe iherereye mu ntara kama ya Bugesera isa n'itarabwa n'ivyo bikorwa. Ku mitumba ya Gwibikara, Gasenyi, Muhuzu na Gatete bafise icyizere gike cyo kubandanya baba. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba iri muri komine Busoni hafi canke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda.
Uyu mwaka uruziba rwaratse ibigori biruma ngivyo bikwiriye kugahinga nta kintu dutoye, nta kurima ibijumbu, nta kurima kumbati, nta dukura imbuto, twabu duharage, twabu dusaka, nta kintu namba, nta namba. Mwaka karere dufise inzara ni yose kabisa, niho twabibonye. Iyi suka rero ikurikiye ko irarumbye yose nta kintu dutoye.
Twarashonje, twarishwe n'izuba, turabura uko tugira. Itongo ryanjye bararima rikuma, rasubira rikuma, nkabura uko ngira ndakushumbika ngaha.
Ku yindi mitumba itari mike biteze umwimbu w'ibigori gusa.
Aha mu Busoni ukuntu umwimbu waho umeze, umwimbu ku bigori mu bw'ibiharage byarumye biragenda byose. Ugace ko ngaha mu kibonde magana gutya zuba rwaratse, murandi naho diraka mugwe ikori birahari bihaje byararumbye
biharaje twarabibuze mugwe ibigori biriho twarabirose ibigori nyene turacumba kagari tukajya cyangwa tugakobora cyangwa tugateka uduhungure tugasoromera mutuboga tukajya.
Abatagize icyo bimbura basaba abategetsi gutegera no gufata mu minwe ikibazo cyabo.
Nuko bibashikiriza nyene bakadufasha bo turonsa nk'imbuto imyaho ndetse n'inyumba tutetironse tukongera tukororoda tukabona yuko twojya natwe. Aba benshi baheze Tanzania, abenshi baheze Uganda kubera iyo nzara.
None mwo tugirira ikigongwe mukadutabariza kubadutegeka bakaduronsa mutudufasha natwe. Nkabona uko tumwe mbere genda cumbika inzu ya naragiriye.
Weriye gyari
mu mwaka nyene iyo nzara yatujokonyoro.
Abajeje intwaro mu ntara ya Kirundo baremeza ibivugwa n'abo banyagihugu. Remi bigira umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iz'imibano.
Kuri iki gice cya mbere cy'irima twavuga yuko umwimbu wagenze neza, na cyane cyane umwimbu w'ibiharage, kuko mu makomine yose imvura yaraguye naho ariho ibice bikeya gusa imvura itashoboye kuboneka neza. Ariko muri rusange twavuga yuko umwimbu wabonetse naho ku mbore haciyemo imvura nyinshi yaguye, na cyane cyane ibiharage biriko birera bituma ibiharage byinshi bibora. Ariko tugerageje kuraba uyu akavyukuri mu ntara ya Kirundo umwimbu wifashe neza.
Abajeje intwaro baramaze kwiyumvira kazoza kabo bahuye n'ibibazo byihindagurika gibi n'ubu rene bigera umusasa
twaragize inama mu biro kwa buramata y'intara ya Kirundo turi kumwe n'abatanteri bose turi hihangiro yuko tugiye kuraba dushireho ikigega cy'intega bizoza ico kigega kazofasha cyane cyane kugarukira kuri abo bene wacu batashoboye kuronka umwimbo ukwiye cyanke kuri abantu nikora mu makomine atandukanye no guhamagara abanyagihugu gufashanya na cyane cyane ko intara ya Kirundo twagiye tugarukirwa ko n'izindi ntara zabazimbuye kandi kumbure bataturushije n'umwimbo ko intara yacu nkuko musanga umubizi kufakira ya nere kigega cy'igihugu n'ubu rero nibyo turiko turategekanya kugira ngo intara yacu igume irangwa n'urukundo n'umwumvikano mu guhanahana umwe wese icatashoboye kuronka
tubibutse ko intara ya Kirundo yahanganye cyane n'ikibazo cy'inzara mu mwaka uheze icyo kibazo cyari cyatanguye kuvugwa cyane mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kikaba cyarahagurukije inzego za leta nyinshi intumbero yari yo kugitorera umuti urama sabategetsi gusa bemeza ko hari akarusho muri kino gice cya mbere cy'umwaka w'uburimyi n'abarimyi ubwabo baremeza ko imvura itanga agahengwe yabonetse mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze ivyinzara duce tuyifatira mu gisata c'abahungutse aho abana bahungutse bava makambi yatandukanye bagataha iwabo mu ntara ya Makamba mu gihugu c'u Burundi bugarijwe n'inzara usivye inzara hari n'ubukene bw'ibikoresho bafise kuko ataburyo bafise bwo kwiyungunganya umenyesha makuru wacu Makamba Krisi Munezero yibanze ku buzima bw'umwana yitwa Sandrine aho yamusanze ku ishuri yigako reka twumve inkuru yaduteguriye
Sandrine ni umwana w'imyaka 13 yiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri rya Kayoguru ya gatatu. We n'umuvyeyi bashike mu bukene budasanzwe kuko ni imfashanyo ishyirahamwe gita y'impunzi HCR risanzwe riha abahungutse bo batayironse kubera bizanye. Igihe twaganira Sandrine ntiyarakeye mu maso, nyina yarahejeje kumugabisha ku imfungurwa zo mu ijoro zitaza kuboneka.
Ndumbashonje cyane.
Urafunze?
Aya.
Kubera?
Bara ni batete. Batwengo n'umutse ndufungura kubera atavye barose bateka. Ifungura rimwe.
Sandrine ni umuyabaga nk'abandi ariko ntabakerebutse ngo akine nk'abandi bana. Namubajije gituma adakunda kwegera abandi bana yanyishuye afise amosozi mu maso.
Akamara tuvuga ngo tugwe turakenye ngo ntabe ndufise byo kurya. Nje nka cambabara.
Komine Kayogoro niyo ya mbere yakiriye impunzi nyinshi mu ntara ya Makamba. Hejuru y'abizana bitoreshe gutora vuba igitigiri cyabo, hari abana 150 bageze kwiga batahukanywe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka urangiye. Muri bo ibice 51% batashe muri Komine Kayogoro, mu gihe Komine Nyanzalac yakiriye ababa ibice 40%. Uruhande rw'abajejwe inyigisho ingurane abo bana bahungutse bafise ntibaziyobewe nk'uko bivugwa na Ernest Chiza, umuyobozi w'inyigisho muri komine Nyanzalac.
Mwaramaze imyaka 3, harimo abari bamaze abaje bamaze imyaka 2, rero umwana yaje asigaye abavyeyi nahashikira mu rugo iwabo usanga atamirimo ari bafise. Ubwa mbere nk'abo barafise ingorane z'inzara, hama ubugira kabiri naho baragira ingorane z'ibikoresho kuko usanga atamafaranga bafise nta buryo turaborohereza mu kubasubiza mu ishuri, kuko hariyo n'itegeko ry'umushikirangange rivuga yuko umwana wese ahungutse tutegeza kumuronderera ikibanza bapfa kudushikira cyangwa bashikira umuyobozi kanaka atumubwira uburyo abikora kugira ngo umwana asubire mu ishuri asubire yiyumve. Kandi
Frederic Ndayikunda, umuyobozi w'ishuri rya Kayoguru ya gatatu, arasaba abagira neza gufasha nk'uko bigeze kubikora mu gutanga anga ifungurwa ku mashuri.
Kenshi usanga hageze masaha ya nyuma arangiza umunsi ibyigwa bya nyuma, usanga abana bafise inzara basonza cyane. Hanyuma rero mu minsi yeze hariho ibintu zahawe yusa kantine scolaire barashaka gufungurira abanyeshuri. Rero kuri ibyo rero abagerageza babonetse bashaka kugarukana bwa buryo bwa kantine scolaire, ugasanga abana bashaka gufungura neza ibintu byiza bigahera. Ama kini twavuga ni uko aba bana kenshi usanga batambaye impuzu zimeze neza, hari igihe baba bakanye bakeneye abagenzi babafasha aho izo bambara, byose byafasha mu buzima bwa bwa misi. yose
hamhande y'ubukene bw'imfungurwa n'ivyambagwa abana bahungutse bihebuye kandi ntiboroherwa kwisanzura mu bandi Kizer Ernest avuga ko abigisha bakuru ko bashoboye kugira ngo bafashe umwe nabo bana
biri mu minsi ya mbere barabona ko ari abantu menga bari kumiye mengo bari hebuye twarategwe mbere kugira ngo turabe yuko bivyo bavamo tugategura inkino abana bakaja kubivuga bagakina komisa rero bamaze kubona ko nabonye havyo bashoboye biracyura urukundo mu bana nabonyenere bagatangura kwiyumva
mwishira hamwe Hope 87 ikorera mu gisata c'indero mu bihe bidasanzwe bamenyesha ko batanguye gufasha abigisha mu ntara ya Makamba ije bikaba bivugwa na Benoît Mwimpunzi arongo iryo shirahamwe
no kuvuga no bumenyi bujanye n'ibihe bya none bijanye n'ingene boronsa abigisha ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bari imbere y'umwana atamerewe neza abashobore kumwakira abashobore kumuhuza n'abandi bashobore no kumenya ingorane afite
izo ngorane ziboneka mu bana bahungutse bari ku ishure zikwiye umugambi ukomeye aho ni mu gihe mu masezerano ya leta y'u Burundi leta ya Tanzania n'ishyirahamwe HCR bitegekanijwe ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka w'2018 hatahukanwa uyundi mugwi w'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania Imakamba Krisi Munezero ijwi rya Amerika
Krisi tukivuga iby'impunzi ari kuba muri Tanzania kuva mu ntango z'uno mwaka w'2018 leta ya Tanzania iri mu gikorwa cyo guha ubwenegihugu abarundi bahahungiye mu 1972 no guhimiriza abashaka gutaha ngo batahuke umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin adufite ibindi kuri ino nkuru
Bwana Tony Raiza, umukozi wa leta y'i Tanzania kurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya Kigoma mu ntango z'inondwi aho bakora iyo nama n'abamenyesha makuru hamwe n'ababijejwe bavuze yuko icyo gikorwa cyo kwandika impunzi zinjiye muri Tanzania muri 72 kijyanye no gutanga ubwenegihugu ariko bizovana n'inama izokorwa hagati ya leta ya Tanzania n'u Burundi igihe bazomara gusobanura abarundi binjiye muri 72
tunaendelea na zoezi la uandikishaji wakimbizi waliyoingia
turacyakomeza kwandikisha impunzi zinjiye mu mwaka 2022 kandi bameze mvuga yuko aka kazi katabareba impunzi z'abakongomani cyangwa impunzi zinjiye muri iki gihe mu ikambi za Mtenderi Nyarugusu na Nduta kandi aka kazi gakoreka mu ntara ya Kigoma gusa nta handi
za Mtenderi Nyarugusu na Nduta
Bwana Tony Raiza yabandanije avuga yuko Perezida wa Republika Tanzania igiye ahura na mugenzi wa Burundi Pierre Nkurunziza muri komine Ngara mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yahagarikiye ibikorwa byo gutanga karangamuntu ku Barundi binjiye muri Tanzania kuva kera kubera abandi Barundi baca baguma bava mu gihugu cyabo kujya guhiga igihugu muri Tanzania bakoresheje ububeshi ngo mu gihugu cyabo nta mahoro ahari ariko abo barundi binjiye muri 72 bazahabwa ubwenegihugu cibure basubire mu gihugu cy'amavuko bivanye n'inama izokorwa hagati ya leta y'u Burundi na Tanzania yavuze yuko gushika muri iyi minsi bamaze kwandikisha abarundi barenga 2023 basanzwe mu ntara ya Kigoma amajana 242 bavuye mu ntara ya Dar es Salaam 19,337 batuye mu makambi y'impunzi atagikora n'abandi 378 batuye Manyovu na Rumasi ariko igikorwa bariko mu iki gihe no gusobanura abarundi baje 72 kubera abo bandi batuye mu makambi ya Nduta Nyarugusu Mtenderi abakongomani n'abatuye mu nkambi za kera za Uriankuru Katumba na Mshamo bitabaraba na Gatoyi
zoezi hili la uandikishwaji
kuvana n'ivyo rero umuntu wese amenya yuko ari impunzi yinjiye mu mwaka wa 72 hose hajya hari muri Tanzania ashakirwa kuza kuyandikisha aha mu ntara ya Kigoma kubera tahandi tuzokora aka kazi
Goma na sivingenevyo
radio yacu ijije Amerika ya musanze ariko ariyandikisha muri Irangara ano bandikisha abarundi ba 72 asaba yuko abarundi bagifite imbaraga basubira mu gihugu cyabo kujya gukora amajyambere bakareka guteza imbere igihugu kitari cyabo abataki basha nabo bagahabwa ubwene gihugu muri Tanzania kubera batakimenya iyo bahuye n'imiryango yabo
twahunze 72 tusaba yuko leta ya Tanzania yojubwene gihugu ikaturonsa ikadi ya Tanzania kugira ngo natwe tubandanye ibikogwa atawutuvuga ngo nujya no murundi awuniki natwe twicare dutekane tube bamwe twese abazoshaka gutaha bazotahe nabo baje gukora ibikogwa mu gihugu cyabo nibaza ko uwo vuga gutaha ko batomwankira guko atahogomba kuja iwe ngo bamubuze hamwe n'uwo babyipfudije bo murekura agataha icyamujije gutaha ni kuvuga ko jewe navuyeyo kera ubu nta bantu bahari yankimenya kandi nta na bene wacu nabancibuka iyo bageze nico gituma ngomba kwicara ino muri Tanzania
mu ntara ya Katavi na Uriankuru mu ntara ya Tabora binje muri Tanzania 22 basavye ubwene gihugu cha Tanzania kobera bari bahabaye imyaka myinshi cyane ariko baronsakananga muntu ku mwaka wa 2015 bagahawe na President Jakaya Mrisho Kikwete yamaze umwanya wiwe ku ntebe y'umukuru w'igihugu ariko abarundi ba 22 bariko bariyandikisha ku yimisi ni bamwe basigaye mu ico gihe kandi bazoba abanyuma nta kindi gikorwa kizosubira gukorwa cyo kwandika abarundi James Jovini ijuja Amerika Kigoma muri Tanzania
akenanga tedusozerera Diane nahazo hamwe na Innocent Kimenyi mari kumwe mu biganiro vyuno mwanya tuyifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu muragira indwi y'amahoro.